Mugamba.
Nzambira Samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiri wa nchuti na mwe bakunzi ba radio Inzamba gate kakawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekezo rya gatatu gitugutumwa ko 2022 aya nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ingwara itaramenyekana iramaze kwibonekeza mu bitungwa by'ingurube mu ntara ya Bururi. Ingurube zirenga 200 zikaba zimaze gufa zitanywe niyo ngwara itazwi. Abajejwe intwaro bakaba baramaze gufata ingingo yo guhagarika ubudandazwa bw'inyama y'ingurube. Mugisata cindero naho abanyeshure barenga 18,000 bo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga nibo baheje ishure mu mwaka wa 2021 ushira 2022 mu bisata by'ishure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro. Zimwe mu mvu zivugwa ngo n'ubukene mu miryango, hamwe rero n'abanyeshure babigeme batwara inda z'indaro. Mumera za ya makuru nkuko mumenyereye ku minsi ya mbere naho turababwira ibijanye n'inkino aho mugwi u Burundi watsinzwe kuri wa mbere ibitsindo 4 ku busa bwa Uganda mu rukino rwa mbere ni mwihaganwa rya Sekafa ryo gukurakuranamwo mu nkino zitanga uburenganzira bwo kuzokina igikombe cy'Afrika cy'abatarenza imyaka 17 kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera aya makuru mu gisata cy'intwaro ibereye. Ikibazo cy'ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi kigiye gutorerwa inyishu mu minsi ya vuba ku bakozi ba leta no ku bakozi b'amashyirahamwe leta ifisemo imitahe. Ibyo byamenyeshejwe n'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi Deogratias Rusengwa Mihigo akabishikirije kuri uyu wa mbere mu nama yo kwigira hamwe ingene ikibazo cy'itunganywa gushasha ry'imishahara y'abakozi ba leta ryo shikwa ko iyo nama ikaba ariko ibera igitega ikaba yatumiwemo abakozi bo mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'u Burundi. Izo nazo akaba ari Mwaro, Gitega, Karusi, Ruyigi na Cankuzo. Umviriza umushikiranganji Deo Rusengwa Mihigo.
Icyo kibazo leta gifise ku mutima, igifise ku mutima gusa cyaratanguye no kunakogwa. Igihe ntangure ndabizeza yuko ubwa mbere twahereye bari hafi bari benshi kandi bagenda batera imbere bakurikije igiharuro kimwe. Abo rero byaciye binyaruka bica birajya mu nzira. Ubu rero haragiyeho umugwi washyigeho wo kuvyiga uri kuratunganiriza abandi bose bo muri paraetatif. Kubatunganiriza rero si ikintu cyoroshe ariko kandi si ikintu kigoye rwose, kubera yuko mwakoze neza amanota muronka mu kunguruzwa ntangana. Hari abaronka 3, hari abaronka 5, hari abaronka 9 n'amastati y'iwanyu byanditsemwo ntavuga cyo kimwe. Ubu rero tugenda gahoro gahoro muri iyo komite iriko irabyiga atawe dusimbye, nitwabona yuko byose bitunganye tuzoca tubishikiriza abakuru badukurira muri premier minister. Tuhejeje rero kubishikiriza azoca hafatwa ingingo igena ukuntu bizogenda, yaba arete canke yariki izosohoka. Ariko nagira ndabizeze yuko iyi leta itaribagiye na gatoya, tugenda gahoro gahoro kugira ngo ntihaje harajyamo n'amakosa menshi. Mwumvise ibyerekeye bya emploi people ko bigenda ko ari amanota bafatira ko agenda bagwiza. Ubu rero n'ukuri umutima uje hamwe, reka tubijyaniranye kuko umugwe uzovyiga warashizweho kandi bikora bikora. Ibi rero bya classification, bya paramploi, bya deblocage n'ukuri biraturaje ishinga, ariko tubifite ku mutima kuko nta wandya na wangura nta kuntu twogirira bamwe ngo twibagire abandi. Tuteza kubikora kandi n'umutima w'ubuvyeyi. N'umugihe mwa mufise ikibazo nimuze mutinye kudushikira, turabahaye uburenganzira mubiri wacu, muraza mutuma umuntu aja kuza arabaza aho bigeze. Ivyo turabibemereye, tuzobikora n'umutima ruvukanye ataguchisha hirya no hino, kandi tuzobitunganya vuba vuba uko bishoboka.
Turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata cy'ubworozi. Ingurube 200 ziramaze gupfa kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze zihitanywe n'indwara itaramenyekana mu makomine ya Vyanda na Bururi mu ntara ya Bururi nyene. Abategetsi bo muri iyo ntara bakaba baciye baba barahagaritse urudandazwa rw'inyama y'ingurube mu kurindira ingingo z'ubushikiranganji bujejwe. Niho tubaza Bela Mugisha.
Imitumba ibangamiwe niyo ngwara gusumba indi ni imitumba ya Mushishi na Mirango iri muri komine ya Vyanda hamwe n'umutumba watongwe uri muri komine ya Bururi aho ingurube 200 zimaze gupfa ku ngurube 65 zari zifite ibimenyetso by'iyo ngwara. Nk'uko amakuru dukura muri ayo makomine abivuga, kimwe mu bimenyetso by'ingurube igwaye iyo ngwara ngo ni uko iba ifise ubushuhe bwinshi kandi ubwo bushuhe bumaze kuboneka ngo niteba gupfa. Mu kurindira ingingo zizofatwa n'abahinga bo mu bushikiranganji bubijejwe, abategetsi bo mu ntara ya Bururi barashizeho kuva kuri uno w'Imana itegeko ribuza kurya canke kudandaza inyama y'ingurube. Abanyagihugu abayangayanga hamwe n'aborozi basaba ababijejwe ko bokwihutira ico kibazo hakamenyekana ibitera iyo ngwara kugira ngo ntibandanye irandagata. Bakaba mbere bafise ubwoba ko iyo ngwara ishobora kuba ifise ingaruka mbi ku buzima bw'abantu.
Inzamba
hajyo inzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata cindero. Abanyeshure bagera ku 18 n'amajanandwi na 20 bo mu buyobozi ibw'indero n'inyigisho mu ntara ya Muyinga nibo bahevye ishure mu mwaka w'2021 ushira 2022 mu bisata by'ishure shingiro n'inyuma ishure shingiro. Nkuko amakuru ava mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi abimenyesha, imvo zatumye abo bana baheba ishure ngo zirimo ubukene mu miryango, kutamenya kw'abazeyi kubijanye n'akamaro k'ishure hamwe rero n'abanyeshure babigeme batwara inda z'indaro abandi bakaja kubaka hataragera. Ido ni Ido na Pierre Gahungu.
Nkuko amakuru twaronse mu bushikiranganji bw'indero be n'ubushakashatsi abyemeza, abanyeshuri barenga 18,720 nibo bataye ishure mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ishure uheze. Muri abo abana b'abahungu baheje ishure barenga gato 10,300, abarenga 9,800 bari mu gisata c'ishure shingiro, naye abarenga 490 baheje baje bari mu gisata c'ishure shingiro. Naye abigeme bavuye mu ishure muri uwo mwaka w'2021 ushira 2022 barenga 8,400 nk'uko isoko rya radio Inzamba ryabimenyesheje. Abarenga 7,950 biga mu gisata c'ishure shingiro, nayo abababa 442 bataye ishure muri ico kiringo bari mu gisata c'inyuma y'ishure shingiro. Isoko rya radio Inzamba mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi rikavuga ko imvu zituma abo bana baraheje ishure zitandukanye. Hari izifatiye ku kutamenya ko abavyeyi bagikekeranya ku kamaro k'ishure, abana bakikwa n'amagara bakanduruka baheba ishure, abana baja gukorera amahera hakiri kare, abigeme batwaye inda z'indaro, hamwe rero n'ubukene mu miryango.
Pierre Gahungu rakenuye tukiri muri ico gisata nyene c'indero hariya mu gihugu ca Tanzania. Kuva kuri wa mbere abana b'impunzi z'abarundi bari mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bahejeje igice ca mbere c'amashure shingiro batanga uyu mwaka mushasha w'ishure. Abavyeyi babo bana bavuga ko babikesha leta ya Tanzania nabo bafashanya mu gihe igihugu c'u Burundi cari kimaze imyaka 2 carahakanye kurungikira ibibazo ubwo rwaruka rw'impunzi z'abarundi. Ariko rero abo bavyeyi bakaba batakambira abagira neza ko baronsa ibikoresho vy'abo bana kuko atamikoro bafise. N'inkuru ya Karine Dusabe.
Ikinezere abo bavyeyi ngo nukubona abana babo basubijwe umutamana wo kuja kw'ishure mu gihe bamwe muri bo bari bamaze imyaka 2 bicaye ku mvo zitabavuyeko. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo haraheze imyaka 2 yo kudasubira gutanga ibibazo ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania. Abo bavyeyi barashima ingene leta ya Tanzania yavyifashemwo mu kugarukira agateka k'ubwo rwaruka. Umvirize umwe muri abo bavyeyi.
Ikibwe abavyeyi turanezerejwe kubona abana bacu bari bamaze umwaka abandi imyaka 2 bicaye barindiriye ikibazo ca nekta hano mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo abana bashobore kubandanya biga, none bakaba barakoze ico kibazo kibaha ubwo burenganzira bwo kubandanya amashuri. None n'ukuri turashima turakengurutsa Israel abakoze uko bashobora kugira ngo ico kibazo Tanzania yemere kugitanga, nubwo byari byaragutse byatubyakinye kure turaje ingene cyakeje gutangwa
naho rero biruko bagumana ingorane zo kuronka ibikoresho by'ishure by'abo bana babo basaba bagira neza na cane cane ishirahamwe rikomoka muri Denmark risanzwe rifasha mu gisata c'indero kugira ico afashije mu kuronsa ibikoresho by'ishure rwo rwaruka n'ubutumwumvirize
twebwe nk'abavyeyi bazitona dufise ibibazo bijyanye n'amakaye ibikoresho by'abana amayiniforme aho usanga abana bashobora kwirukanwa kubera batambaye iniforme twagomba gusaba rero abarezi ukuri batwihanganire twebwe abavyeyi ubu ntaho dushobora kuja ikambisa ntiyugaye guca amafaranga usanga bitoroshe inyuma y'ikambi mutafashwe n'ingorane batworohereza abana bashoboye kwiga ntibirukanwa ngo kubera adafite iniforme kweri twagomba gusaba amashyirahamwe asanzwe DRC isanzwe ikurikirana iby'indero idufashe kuronka ibikoresho by'abana kugira ngo bige neza
mukamenya ko amashyirahamwe atandukanye akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu makambi y'impunzi amenyesha ko umwimbu utabaye mwiza muri ibyo bibazo kuko bashoboye kumenya hatashitse ibice 40% ibyo ngo bikaba byaturutse ku buzima butoroshe izo mpunzi zirimo muri icyo gihugu
Karine dusabe urakenewe mu gusozera amakuru twateguriye mu gisata c'inkino umupira w'amaguru u Burundi bwatsinzwe urukino rwa mbere na Uganda mu higanwa rya Sekafa higanwa ryo gukurakura namwo mu nkino zitanga uburenganzira bwo kuzokina igikombe ca Afrika c'abatarenza imyaka 17 mu mwaka uza mu gihugu ca Algeria mu gihugu hagati naho ihiganwa Primus League rigeze ku munsi w'indwi ya munani muri basketball naho ihiganwa ry'igikombe citiriwe intwari rikaba ribandanya idonido na Alice Akimana
Uburundi bwatsinzwe na Uganda mu rukino rwabo rwa mbere mu mahiganwa ya Sekafa yo kurondera ibihugu bizokwitaba inkino za Afrika zizobera muri Algeria mu mwaka w'2023 ko batarenze imyaka 17 Uburundi bwatsinzwe ibitsindo 4 ku busa na Uganda kuri uyu wa mbere Addis Ababa muri Ethiopia inama mu rugamba z'abadashikara imyaka 17 bazokina urukino rwa kabiri itariki 9 uku kwezi bazohura na Sudani yepfo mwamenya ko imigwi ibiri zoba iya mbere mu karere ka Sekafa izobironsa uburenganzira bwo guhiganirwa igikombe cya Afrika cyo mu mwaka uza w'2023 Mwiganwa ry'umupira w'amaguru Premier League naryo ryabananje mu mpera z'inondwe rikaba rigeze ku ndwi igira iya munani ku munsi wa gatandatu Vitaro FC yaranganije na Flambeau du Centre igitsindo kimwe kuri kimwe Atletico na Top Junior nazo ziranganya ubusa ku bundi ku munsi w'Imana umugwa Dynamic na Buja City yaranganije ubusa ku bundi Aigle Noir nayo itsinda Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa Kayanza United nayo nyene ikaba yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa Umamuru FC yararushije umugwi wa Magas mu kuwutsinda ibitsindo bitanu ku busa Olympique Star inganya n'umugwi wa Rukinzo FC igitsindo kimwe ku kindi Musongati itsinda umugwi wa Inter Star ku gitsindo kimwe ku busa Kurutonde rw'ingene imigwi irushanwa mu kibanza ca mbere haza umugwi wa Aigle Noir n'amanota 19 hagakurikira Musongati FC n'amanota 16 Vitaro nayo iri mu kibanza ca gatatu n'amanota 15 umugwi uri mu kibanza ca nyuma akaba ari Atletico n'amanota 2 gusa mu rukino rwa basketball ihiganwa ryitiriwe intwari rirabandanya umugwi wa Brothers watsinze Jimkana ku manota 81-78 New Star nayo itsinda biyoroheye Tigers ku manota 88-68 kuri w'Imana naho umugwi wa Dynamo watanye mu mitwe na Young Eagles Dynamo itsinda ku manota 81-58 kuri uwo munsi nyene umugwi wa Remesha nawo ukaba watsinze Lesipo ku manota 77-75
Alisa Kimana urakenuye ni kuri ryo jwi ryawe duce dusozera ko hano makuru turiko turabashikiriza nshimire mwe mwese Marco muradukurikira nshimire bagenzanje bayegeranije Edi Claude Nazwe nijera kandi bashikiriza kandi bifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu banyu na utaha